kubanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri FM 88 n'ibice 3 radio Ishuti ya Bose. Mwe na Fidel niyo ngapo. Umanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba uwatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye, y'Abanyamerika bashyigikiye Perezida Trump barakoze imyiyerekano yaranzwe n'uruhagara, akajagari n'ubwicanyi mu nyubako y'inama nshingamateka ya Amerika, aho abari bashinzwe kwemeza burundu Perezida Joe Biden yatowe bariko bakorera icyo gikorwa. Ni igihe ngaruka ibyabaye uwo munsi bishobora kugira mu makungu na cyane cyane mu karere ka Afrika ku bijyanye na demokarasi, nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Tie Clavence Ngiyumva akurikiranira hafi ivyerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi, na Ashel niyo nizigiye umuhinga mu bijyanye n'ubuyobozi, akaba yigisha ibijyanye n'ubuyobozi kuri kaminuza International Leadership University Bujumbura mu Burundi, hamwe na Emmanuel Nkurunziza umuhinga mu byerekeye kwiweza imvugo ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada. Baratangura bavuga uko babonye ibyabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Tuhere kuri Pierre Clavence Ngiyumva.
Abandi bose ariko ndaraba nkurikira kuri televiziyo nganye ni muri Amerika yitwa CNN. Ngoza ndaraba no kuri Aljazeera ngende kiye gikorwa bagira bakore muri Congress ajya muri House bavuge ingene amanota baronse byose ibyo biharuro. Hanyuma ni ukuri twarabona yuko ari abantu b'abashingantahe bicaye barindiriye kumva gushikiriza bumviriza ubya Vice President so ariko arumviriza ingene basoma hanyuma akabyemeza. Nyuma rero tuja tubona nk'uko mubivuze abantu benshi cyane baje igitero barainduru n'ishyamba, turabona n'ibijya byabaye nyine bijya byakurikiye bagumagura ibintu. Navuga ko naguye mu gahundwe kandi mugabo sinavuga ko nanatangaye rwose kuko hari haciye iminsi hariho byinshi bivugwa mbere no kuri ijya nyifato hariho n'umu menyeshamakuru akomeye aho CNN yari yavuze ko hariho ingendo iri ku isanga uko hariho urwaruka rw'abantu bakoze amaruregwa mu Budagi icyo yise la nuit de cristal cyangwa cristal night. Donc hano baramubwira yuko no muri Israel barashavuye babonasaba imbabazi ariko uko bajya abantu binjiye nyine dukuri nk'abantu baje konona baje gutera gorane.
Wewe Emmanuel uri muri Canada, igihugu kibanyi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyabaye wabibonye gute, ubyigweza gute?
Murakoze. Nagiye cyo kimwe na mugenzi wanjye n'abandi banyakanada kugira ngo yari isi yose twaratangaye twaguye mu gahuru nibwo turavuze inyifato nk'irya iri kubera ku cicaro cy'inama nshingamateka ikibanza cyubahwa ku bifaranga kugira ngo byose. Hanyuma ariko nko kubinda ku ruhande rwanje naca niruka yuko ntibyari byiyadukije nkuko yuko ajya abantu baje bari bagomowe kuko murare mukamunzi kubera mu majambo yaragize menshi ashyikirizwa n'umukuru w'igihugu Kevin Sorongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. bicaye ngo bituma kurya mugenzi anje asiye kuvuga kiri kishano kiri na cumi ni cabaye muri Allemagne kera igihe hatwaga n'abanazi nuko twasanze kurekerana imvugo itariyo igomorera abantu ku bandi nahitiba ihinyitse atakuyamira kuri ubu hagera igihe gakwega akarambara intoki byarayi bihatwe kuba aho ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma nkasanga kandi n'ubu nico dukomeza turagira hafi ukugene abantu abo biraba abo vyeka bene kurongera wa Leta Zunze Ubumwe n'abandi bategetsi ingene babifashemo n'ico babivuga ko urumva nka umukuru w'igihugu Trump amaze kumukebura bati warenza karindwi gira usabe imbabazi nurabona ko byamunaniye kugira ngo agarure bajya abantu biwe yari yakomoye aho kubabwira ko nonyine yavuze ati turabakunda bati we love you iki ni ikintu kibabaje tugasha twibuka imvugo zirakwa gusa niza kuko nka kugira ngo ndavuga mu Budage si ho honyine no mu bindi bihugu byashyitse aho bakoze ishano bavuga yuko bakoze neza bari kubakora ibikorwa byiza bibereye twebwe rero tugasha tuvuga tuti aha iwacu tubana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twari tumaze iminsi tubona yuko irya mvugo ya Let's Make America Great Again canke ubona Came Back Our Country izo ntavuga ngo igihugu cyacu turinda kukigarura bwabo ubundi byari bifise imvugo ihinyutse bifise ikindi bishobora kuba bigamije none ibyo byari bihaswe ukora ibara
nawe ashe niyo nizigiye warasohoye n'urwandiko kuri bijya byabaye watubwira muri urwo rwandiko muri make uko wabyihweje uko ubibona
murakoze muri make ibyo navuze muri rujya rwandiko nerekanye ahanini ukuntu bijya bintu byashitse byasa n'ibintu umuntu atibaza ko byobaye muri Amerika kuko twifise kwiga icapo cy'abantu bamaze gushika ku ntambwe nini cyane mu bijyanye n'intwaro ya demokarasi hanyuma ariko ahanini nafatiye ku kuntu umukuru w'igihugu cya Amerika uyu munsi yari yaravuze amajambo mu minsi iheze uyafatanije na bijya byabaye ucubona ko ku ruhande rumwe no kuvyitega kumbure byashoboka ko umuntu avyitega kuko yari yaravuze ko atazokwemera gutanga ubutegetsi niyo yatsindwa ko atazokwemera ko yatsinzwe kandi kuva amatora yarangira ivyavuyemo bigatangura kuvugwa naho bari bakirindiriye ko byemezwa burundu yabandanije yumira kuri iryo jambo agerageza kuzana ibirego umugabo bwa sakabiri ukamenyekana ko ivyo birego bidafashe agasubira akagira ahandi rero mu majambo make jewe navuze nti ibi bintu vyaraye bibaye bitubera icigwa bigaragara yuko ibihugu bikeneye inzego zitanyoganyoga iyo umwe
mu bandanye
ego iyo bishitse umwe mu bantu bafise ububasha mu gihugu ububasha bunini gose agahusha inzira izo nzego nizo zishobora kumusubiza ku murongo kuko mu by'ukuri iyo Trump aza gushobora kwiyegereza igisoda kikabana nawe cyangwa abapolisi ikaza ku ruhande rwiwe byari guhava bigora bajya abantu batowe babubahwa naho batowe byari kubagora ingene hajya ahantu bahava iyo inzego z'umutekano zidahagarara ku ruhande rw'amategeko maze zigakingira abategerezwa gukingirwa rero naciye mbona ko mu by'ukuri inzego zikomeye zirakenewe cyane kuko nta wokwizigira umuntu nango nuko ari president arashobora guhihenda arashobora guhusha inzira iyo rero bishyitse hatari inzego zishobora kumusubiza ku murongo ibara rirashobora kugwa mu gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho twatumiye Afrikave Nsengiyumva kwikanira hafi vya politiki ashe niyo nizigiye umuhinga mu bijanye n'uburongozi yigisha kuri International Leadership University Burundi Emmanuel Nkurunziza umuhinga mu kwihweza imvugo akaba ari i Toronto mu gihugu cya Canada. Ngarutse kuri we Pierre Clave Nsengiyumva, ni iyihe ngaruka ubona ibi bishobora kugira mu makungu na cyane cyane dushimikiye ku karere ka Afurika mu bijyanye na demokarasi n'inzego za demokarasi?
Ni ukuvuga yuko rero aho nyine muri Leta Zunze Ubumwe inyifato n'ingendo zishobora gutuma haba gutakaza icyizere mu burongozi na cyane cyane ko benshi bakunda kuvuga ko Amerika ari akarorero ijyanye n'iby'intwari ibereye ujyanye nk'uko mugenzi wanjye yaje kuvuga mu bwigenge buri hagati ya mapfuwa atatu uko tubizi rero niba umunsi byarabonetse yuko hariho abantu bashobora kwibaza ko ibintu abantu bamaze imyaka amajana bubaka bishobora gusambuka kuko hariho umuntu cyangwa babiri bashaka kwemera kwemera cyane cyane ubu bijyanye n'amatora ati iyo batari byo ntwara kuko yuko ndanga hanyuma nkoresha uburyo bwose gukora n'abantu abanywanyi banjye kuvuga ko ibi bizanye ingira abantu benshi batari bibaza ko coba muri uwo mwanya ico aho inzego zikomeye zishobora gusambukwa uburyo bubi cyane kuko bijya nuko tugerageze kuzigombajango ngira soneye bijya mu by'ukuri byari gutuma haba ubwoba bwose ndetse nararabye nk'amashusho abantu bajyanye mu ntebe ndavuga igihugu amerika hamwe nibazaniye ndetse no mu gihugu iwacu sinibaza uko abantu bashobora kugenda yaho abashingamateka basasa kugira binjire gutyo cya kabiri rero nibaza ko ku isi naho hari ishusho mbi cyane abantu bagiye kuraba mbere bamwe bashobora bakazotangwa kubikora nk'uko bakavuga bati rero naniwe amatora rero ndi ku butegetsi tuhava rero bishobora gutuma abantu benshi muri ibi by'ukubangabangana mu bya politiki bashobora kuvuga bati kumvikana bigiye guhagarara ahubwo uwo wese avuga ati ko bizogenda kose neza kuko ari ingendo y'ubunyeshyamba cyane nibaza ko ari ikintu abantu bakwiye kuraba hakiri kare mbere y'iyo bakabikosora abantu benshi batarabifata nk'umuco bakurikiza mu minsi kuko amerika niyo yerekana kenshi ikwiye kuba abantu benshi bagerageze gufata ibyiza byo muri amerika ariko bibi babyiyamirize ikirenga aho nyine bange no kwisanga
Emmanuel we ku bwawe nihe ngaruka ushobora ubona bishobora kugira mu makungu na cyane cyane akarere ka afurika ku bijyanye na demokarasi
kubwanje ingaruka ya mbere ni uko igihugu ca leta zunze ubumwe naho caragiritiye tugifata ko nk'akarorero n'abandi babivuze birashoboka yuko batazosubira kucemera bino buri muri iyi minsi iri imbere muri iyi myaka iri imbere kuko bagira bati bwa bundi nibanegura batikwiga umwe yabwaranga bakwaje kuko byari bibaye nta cigwa ci ku isi kenshi guhererekanya ibitegetsi mu matora nk'uwo mu giha afurika ica kabiri ariko ni naho handi umuntu yogabira kuko burya abantu ntugira ngo bakoporora ngo bigana ibyiza gusora nigana n'ibibi kuri ubu ndatinya ndibaza ko no hirya hari abakuzogera bati no muri leta z'ubumwe zarabaye na twebwe ntacyo turashobora gusanga abategetsi abashinga amategeko iyo bari ariko byo ko nari kuvuga ibishoboka n'umugabo ntibikabe ikindi kandi mbona gishoboka ni uko nk'abafise uruhara mu byo gukurikiranira hafi bya politiki baba ababyigisha cyangwa abatandika ko n'abarara imbuga mu bisanzwe ni uko kuvuga bararaba nibaza ko cyabaye ikigwa bakamira hakiri kare imvugo uzotanga urumenga nizubaka ariko kuri ubu zimegeje akarambaraye nko mu ijambo nibyo bimaze kuba kugariza gutera inama nshingamateka umukuru w'igihugu yavuze maze gusubira kuvuga ngo imiliyoni mirongo irindwi z'abantu bantoye ngo tuzumvira cyangwa ngo natane abantu miliyoni mirongo irindwi imvugo nk'iyo yego niko n'ibiharuro bitarawo atabo bihakana ko yatowe na benshi ariko ni kujya turaraba nico abantu bakora biba byinyegeje muri mwene izo ngereranyo kuko kujya twigeze kubivuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na kangahe muri Allemagne uwakoze ishyano yari afite imvugo ihapfa gusa n'iyo yavuga ngo imiliyoni mirongo itandatu z'abadage icyo zishaka zifite mu kirongo nushaka mbere nuhagira ko ntibijyanye na ba rubanda nyamwinshi ni ukuvuga ko ari ukurikanura kubera twabonye buke buke abantu bajya barakongereza akariro bavuga ngo bari kwavugira abanyamerika b'ukuri bene igihugu noneho hagera kwa gisirikare bakurikije hamwe bamigenzo myiza ya Leta Zunze Ubumwe bagaca noneho dusanga abanyamerika benshi bariko baravugira ari ababafasha kugararitsa hanyuma iyindi ngingo nako iyindi ngendo nibaza ko abiyumvira neza bifuza gukorera neza ibihugu byabo aho birya canke ino bazogendera ko ukuntu nubwo umukuru wo gushaka dusumwe za Amerika amariye kunyerera batamuteranya kabi hariho abamukebuye mbere no mu nama nshingamateka niyo mubanje ategeka bagira batahubwo byo kumukebura ntibimaze mu gushira amategeko umuntu urabona ko ariko bagira bati nahasigaje iminsi mikeya tujye tutanguze ibyo kumukura impeachment si ukurwanira ubutegetsi kuko n'ubundi nta gupfa kugaheza yari yagiye nibaza ko ahubwo ari ubutumwa bukomeye bwo kwerekana bati igihe udakurikije amategeko amabanga washinzwe ntituraba n'abantu ntiboraba yuko usigaje iminsi ibiri cyangwa umwe tegeko rirakurikizwa ako niko kandi kantu nibaza yuko gashobora gufatirwa ko hanyuma cyane cyane kutahiga imanga kutadeha ukebura uhanura uwo musangiye umugambo musangiye ubutegetsi
tugaruke kuri ashe niyo nizigiye mu rwo rwandiko mwanditse mwavuze ivyerekeye ivyabaye n'ingene ibintu bishobora guhinduka mu mwanya muto inzego za demokrasi nko muri bihugu byo mu burengero bw'isi ni inzego zimaze igihe zimaze imyaka amajana n'amajana abantu bose babona ko arizo nzego zo kurabira kwa karorero nko mu bindi bihugu bitaratera imbere mu bijyanye na demokrasi mu karere ka Afrika kubwanyu ni kiye kiriko bituma inzego zazikomeye za karorero za demokrasi muri ibyo bihugu byo mu burengero bw'isi ubu zitangwe kumera nk'izicumbagira zigize inyeganyega ni kiye kiriko kirabituma mu by'ukuri
murakoze ikintu nyamukuru kuri jewe mbona gishobora gusigura igituma naho zari zimaze imyaka myinshi zarashinze imizi abantu babona ko hari ukuntu bitegerezwa kugenda mugabo tukabona bigenza ukundi nuko ivyiyumviro ngendegwa ko vya demokrasi le principe democratique ntizihagije kugira ngo zikoreshwe neza ziranakenera abantu bafise imico ihwanye nazo ndiko ndavuga les valeurs z'abo bantu zihwanye nayo ma principe democratique ikiriko kiraba rero nuko uravye abantu batanguje bariya abantu ba kera batanguje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugasoma ibitabo banditse ukabona izimviro byabo ukabona ibintu bahagaciro ama valeurs yabo hanyuma ukaraba n'ukuntu uyu president wa Amerika w'uyu munsi ameze mukuntu avuga no mu vyumviro vyiwe urabona ko hari ubudasa bunini yandi majambo rero demokrasi kugira ngo ishobore kurama bisaba yuko urunganwe rwose generasiyo zose ziba zifise imico ngendegwa ko mizima ihwanye na vya vyumviro ngendegwa ko demokrasi yubakiyeko iyo habayeho guhinduka cyane mu buryo bw'imico y'abantu haragira igihe bagira imico inyuranye na vya vyumviro ngendegwa ko vya demokrasi ni ukuvuga hakabaho abantu bameze ukuntu kunyuranye n'uko ya mico ivuga batubaha icumvikanywe bikunda mu buryo burenze inyungu rusangi bumva ibintu bitegerezwa kuri vyabo badashigikira ya bintu byo kugenza buhoro no kuganira no kumvikana bumva bakoresha ingufu kubera ari benshi uko abo bantu bagwira niko demokrasi igira ingorane kuko mu by'ukuri demokrasi ni ibintu abantu bumvikanye mugabo namwe murabizi burya iyo abantu bumvikanye ibintu ubushobozi bwo kubishyira mu ngiro ntiburi muri ibyo bintu buri muri abo bantu iyo rero badafite imico mizima ishobora gutuma ibyo bintu bigendegwa ko ukuri naho ibintu byanditswe biba ari byiza birashobora kubananira bikabata ko w'amazi bikagenda nabi kandi ibintu ukuntu byari bipanze neza nibaza ko icyo kiriko kiraba muri Amerika urunganwe rw'uyu munsi hariho ibintu bishasha ukuntu babona ibintu kumbura igice kanaka cy'abagize Amerika kunyuranye n'ivyumviro demokrasi yabo ishigiye ko bigaca bituma rero habaho gusekana hagati yabo n'ibyo vyiyumviro ngendekwa ko vya demokrasi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mwumviriza ikiganiro muri sanga aho twatumiye Etienne Cadence yumva ko ikiganiro hafi vyerekeye politiki ashe niyo nizigiye umuhinga mu vyerekeye ubuyobozi akaba yigisha ivyerekeye ubuyobozi kuri International Leadership University de Burundi Bujumbura turi kumwe kandi na Emmanuel Nkurunziza muhinga mu vyerekeye kwihweza imvugo akaba ari mu gisagara cya Toronto muri Canada Pierre Clavier ku bavuga ko model demokratiki uburyo inzego za demokrasi zubatse mu bihugu byo mu burengero bw'isi zimaze cyo giye kirekire bavuga ngo zizatangwe kuzarushe bifuka ngo hakeneye kuza ubundi buryo bushasha haravuga nk'ibihugu byo Burusiya no Bushinwa byo bibona ko kugeme bitunganije mu vya politique ari byo bizorabigwa ko mu misi rimbe nabandi babona ko atarakarorero keza ku kugene politique itunganije inzego mu muri byo bihugu babona ko ari ibihugu bitwaza agahotoro ivyo bintu nibiteye ubwoba hamwe byo byoba kuba ariko bavuga nkuko
ewe nokuri kuraje ibintu byabaye kwa gatatu hariho bamwe bavuga bati tukabire mucoze nyene kubera babakamiye mucoze kuko ibihugu nk'u Burusiya nk'u Bushinwa vyara kuva kera hari haciye imyaka irenga 50 basa nk'aba bangabanganywe mu yerekeye kugabisi bavuga bati imibereho ikwiye kumera gutya mu vya politiki ibintu bikwiye kubera uku nyifato nziza yobi ugasanga Abanyamerika abantu bavuga ku buryo budashemeye iby'Abarusiya Abarusiya bakavuga cyangwa Abashinwa ntibavuge mu buryo bwiza iby'Abanyamerika rero tujye gihe nk'uko babo bavuze bati bibaye ku mugaragaro nimurabe ko tutarira gusema hanyuma bakabashaho batangura rero kugira mu buryo bwa diplomasi kwikwegera ko ibihugu byahora bicudise cyane na Amerika ariko novuga mugabo yuko ubu dukwiye kuraba neza cyane mu buryo bwimbitse ikindi kiri inyuma y'ibyo nyifato n'ibiki byavuye kuki kuko kenshi turakunda kuraba gusa politike bakavuga bati uyu yatsinzwe amatora hanyuma mugabo ibyiyumviro bihari umunsi ukwaruka ruhari ubu babona gute ibihugu byabo kandi aho nuko tuvuga gusa Amerika mugabo ni henshi ni Ubuya za Brazil n'ahandi aya muri Amerika yo hagati cyane yepfo batanguye kuzana intwaro zoba zisa nk'ivuga yuko ari haza muri demokarasi hakaza abantu batanze guserukira cyangwa bashyira imbere ivyiyumviro by'intwaro rusange nyakuri imeze neza iraba ineza ya bose tukuvuga ko uwo munsi hariho nk'abajya bavuga mu by'ibiharuro ni nk'uko tuvuga ko ari nk'umurongo uva hasi ukaduga mugabo ubu ari uwo murongo ugera ugasubira ukamanuka ibyo bita makuru rero ni ukuvuga ko ubu isi nk'uko mugenzanje Manuel yabicishijemo isi ni kuraba neza aho igeze ikaraba mbega ibivugwa ibikogwa mbega ubwo uko na mugenzanje asheravuze mbega demokarasi uko yumvikana mu mice imwe imwe y'isi uko abantu bohurira ku ikintu kidahinduka nk'uko nk'abo bashinze Amerika babiyumvira ubwa mbere ubwo uwo munsi ugasanga muri Amerika biracavugwa biracanditswe ubwabo ingendo ikaba iyindi rero ni ukuvuga ko ni ikibazo kiri mu mibereho y'abantu aho abantu bageze aho batangura kwibaza ati mbega ejo ibintu bizokurikira bizobibiye ubwoba abantu bafise buva kuki abarongozi bafise ubwoba ubuwe kuki bavuyeho babona umenga isi yoba yubamye ibaguye ko ibyo byose rero ni ukuraba ni ikibazo kirekire cyane nibazo mbere ko isi yose ubu abantu benshi bicaye batanguye mbere kwiyumvira rwose kubikurikira kuko nk'uko nabivuze iyo bitagenda kujya kuwa gatatu ngo bihagarare sinzi amajambo tuba turiko turavuga ngira niyo radiyo muri turiko turavugiramo iyo uri kuyakora ubu Imana yarakinze ariko ni ukuraba
Emmanuel kubavuga bitegereza bakavuga ko hariho ukuntu mu bihugu bitandukanye ibi byo mu burengero bw'isi n'ahandi ko hari ikintu kiriko kiraduga cha abazungu boba bumva kumenga nk'ibyo by'ababimukira n'indi migwi y'abatarabazungu yobirikira kurako inyungu bari basanganywe zabo uburyo babayeho ko biri biko bitera ubwoba abanyagihugu kabiko bituma nabanye politike bamwe bamwe ari byo bafatira ko ngo bashike ku butegetsi ubwo bwoba ni ikintu gikomeye ku bantu bafite uko bagwera ku isi
n'ikintu cyiza cyane ubwoba ni kubgaratewe barabushinikira ko ari ko barondera kuronka cyangwa no gutegetsi ko mu fisi singiro haba namba na gatonya ni icitwazo nuko nandi bivuze cyo bagomba kumye gutegetsi no kundwa kaza kubanya gihugu bo kubagwera kuri wari wabwiriyemo abafise amatungo imari n'ibindi kindi noca mvuga nuko turazi ku isi cyane kuri ibyo bihugu bibiri byavuzwe Uburusiya n'Ubushinwa muri uka isi yose irazi ingene ubundi Leta Zunze Ubumwe izwi yuko ariyo yanishinze ijisho ibihugu bitafata neza abenegihugu bacu ni kimwe n'ibyakuvuga mu kanya kare kuti ibyaraye bibayeho kugira ingaruka mbi ku gihagararo n'igihugu ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe cari gifise ariko nkuba araba ibihugu bitatu mvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rumwe hanyuma Uburusiya n'Ubushinwa reka n'ibindi byaba byigenda gutyo nkubiraba rero jewe ataho negamiye ngagira ati ntiboca basya bwose buhakuze ndi kandi bwose n'abashinwa ngo na Leta Zunze Ubumwe zaraye ngo binaniye canke ngo imaramaye kuko tukwitse gatonya muri kahise Uburusiya byahaswe kumera kurya mugabo nuko ngo bari bagariye mu nama nshingamateka hari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ntaba nihenze igihe watwaye inama nshingamateka n'icegera ciwe bagararije bakagomba gukura gukuza perezida Yeltsin yari ahari uko Uburusiya bwabyifashemo nta kubisa bisana na Leta Zunze Ubumwe bararashe kandi barashije inkoho barashe n'amakarano y'amabrand icyo kikaba ari ikintu gitanye cyane ingene ingimba ari ikora muri ibyo bihugu twaza twibaza kuko bihava bifatiraho ngo bibe akarorero ko ku isi ugacukubita ikima gatoya mu mirongo inani n'icyenda igihe abanyagihugu bo mu Bushinwa nabo nyine bari bagiye mu mabarabara bamwe bamwe Beijing bati dukeneye ko intwari ihinduka gutyana kuriya amakungu aracibuka yuko naho nyine abantu barashwe amaraso agasesuka hakoreshwa inguvu zirengeje gutyo rero tukaja tubwira tuti yego niko nuko ari ibihugu nubwo ari ibihugu by'ibihangange bicunganye babiraba bagomba kwifata kwa karorero hari ibyo kugumana mu mutwe tutokwibagira kuko kwerimwe kujya ku Leta Zunze Ubumwe zaraye zicuresheje ibyo ntureka yari yadutse ku nama nshingamateka ata umuntu yego amaraso ndazi hariho abantu bangahe baguye bane batanu nako birababaje ariko yego ariko urumva ko atabisa bisana n'abarasisha inguvu za gisirikare zirengeje hanyuma kurangiza kuri iki gukoresha ubudasa ku rukoba abanyapolitiki bashinyiriza bavuga bati abimukira baje kudutwara igihugu cacu kandi karyo abafise icyo bavuga bakora muri n'izo ngendo kuzamira cyangwa kongo ibihugu bafatiraho twabaye tubonye ikigo gikomeye niyo za Leta Zunze Ubumwe zoheraho kugira ngo yikosore nayo n'igihugu bayo bamwe barayivunira akagore igihe abirabure bari mu ibarabara mu kubyinshi basaba kutakindi basaba gusasa yuko ubutungane kuri wose mu gihe abirabure bari bagifaye byinshi baragize iminsi bigishwa uribuka abantu baribuka inteko zari zikingiye ibyo nama nshingamateka ariko munsi iki gitero c'abanyagihugu b'urukubagwera baje bagasangira ngo hari abajejwe umutekano ba Kenya naho nyene ni kimwe cerekana yuko nibyo Leta Zunze Ubumwe gihugu c'ubutungane gifisiye imigenzo yo gutungana ariko hariho akagihazi yuko kuri ubu simvuze ngo hariho kwiguca babira hamwe n'amahiri n'ibiti ariko utungane urabona ko bwakoze kubiri ku mirwibiri
yego nawe ashaya niyo nizigiye kuri icyo kibazo nyene cya bavuga ko abantu buruko bagwera ariko batera bagira ubwoba babona ko ariko bararengegwa nabimukira bo babona ko baje guhindura uburyo babayeho babatwara inyungu bari basanganywe n'uburyo bari babayeho ikibazo gikomeye kuri mwebwe
ego ico ni ikibazo gikomeye cyane kuko uranze n'ahandi turetse naho muri ivyo bihugu tugafatira naha muri Afrika y'Epfo biramaze kugaragara yuko iyo abantu barimukira babaye benshi mu gihugu hanyuma hakagira ingorane ziba mu by'ubutunzi beneho ni ukuvuga imvukira zaho babikwegewemo n'abanyepolitiki bamwe bamwe baba bashaka gukorera kuri iryo savu n'umubabaro bafise kenshi baca bashirwamo umutima w'ukwanka abo bantu mbere no kubagirira nabi bakabagirira nabi. Ku banyepolitiki rero ni ikigwanisho gikomeye cyo kuronka amajwi kuko abo bantu baca bumva yuko abo banyepolitiki bababaye inyungu zabo bababaye inyungu z'igihugu bakoresheje uko gucanishamwo abari mu gihugu abo baje nk'abaje kuhaba mugabo atariho bavukiye bakabonwa nk'abantu babateye baje kubatwara ubuzi n'ibindi. Rero no muri Amerika kubera aho hasanzwe hari kiya kibazo cya racisme cy'amacakubiri afatiye ku ibara ry'urukoba biroroshe cyane yuko bajya abantu bakiri bato basanzwe bafise ibibazo mu buzima bwabo kumbure batabona neza kazoza batafise akazi cyangwa afise akazi katameze neza biroroshe ko umunyepolitiki abihindukiza aho kwerekana ivyokorwa kugira ngo abo bantu baronke ivyo bakeneye ahubwo akabafasha kubona batuma ibintu bimera gutyo naho vy'ukuri baba atabaribo babikora. Iyo abantu bashavuye iyo abantu bafite ibibazo batabonera inyishu ntibabanza kwiyumvira birebire baca batishavu kuri abo bantu. Murabona yuko no mu gihe cya Hitler hari ukuntu yegeranije abadagi batari bake akoresheje kubereka yuko abayuda n'abanayandi mukamwamwe ari ingorane kuri bo ari abantu babateye ingorane maze bigatuma aba bantu baca biyegeranya. Mu bisanzwe iyo ico ni kintu abanyepolitiki bashobora gukoresha mu kumubiriza mu kwegeranya umugwi kanaka w'abantu bakeneye kandi iyo biteye muri iyo nzira bivamo urwango ubwo rwango nago kenshi ruvamo ibikorwa by'ubukozi bw'ikibi bikorerwa iyo migwi ibiriko iratungwa agatoke nk'inkomoko y'ingorane naho mu by'ukuri abarizo bateye izo ngorane. Rero ni byiza cyane yuko abanyamerika bahagabira birashobora kuvamo ibintu bibi ko twabibonye muri iyi minsi.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0,
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga n'abatumire Pierre Kavensengi yumva kugiranya hafi bya politique ashire niyo nizigiye muhinga mu zerekeye ubuyobozi yigisha ibijanye n'ubuyobozi kuri International Leadership University i Bujumbura i Burundi, na Emmanuel Nkurunziza umuhinga mu zerekeye kwihweza imvugo ari mu gisagara cya Toronto muri Canada. Pierre Kaver ariko bitegereza baravuga Amerika inzego ziracakomeye ntibyoroshe kuzisenya zose inzego novuga ko ari nk'inkingi za demokrasi haba ubutungane haba inama nshingamateka n'umukuru w'igihugu. Bamwiteze iki kuri leta nshasha yepuza ya Biden kujanye n'ibyo bibazo byose mubibona gute ikintu ashobora gukora?
Leta nshasha Biden izoshiraho ingene bazotangura gukora kugira bazokore neza ni kuzobanza kuraba cyane cyane ibintu byihuta by'ukukorwa kugira ngo Abanyamerika babandi basubire kwiyumvanamo nk'igihugu kimwe nk'abantu bateze gusenya umugozi umwe kugira ngo igihugu cyabo kigende amazima yongo. Ikindi nacyo ni uko nk'ingingo zimwe zimwe zafashwe na leta iheruka iyimene ya Trump zitorohereza abanyagihugu cyangwa zitaha Amerika ishusho nziza uvyerekeye n'imigenderanire n'ibindi bihugu izo zishobora gusubirwamo kubana bwango kugira ngo Amerika isubire igene ibe igihugu abandi bashobora kuraba bakavuga bati twokora. Hariho nk'ibihugu byinshi by'abarabu cyangwa mbere n'ibya buraya muri azi ko hariho n'amasezerano baheruka gusinya hagati y'ibihugu by'iburaya na byo muri Asia ubushinwa n'amasezerano kera abazungu bagirana hagati yabo abashinwa babigize ariko ubu kuvuga ko ubu n'ubumwe bwa Buraya bamaze kubona ko ngira nk'uwa Amerika Trump yari yamaze kuzana ingendo ituma batabizera cyane batabona yuko bogira bokorana ikindi nshaka novuga ni ku byerekeye cyane cyane naho mutarabibaza ndibaza ibyo ibyerekeye cy'ukwemera Imana kurangwa na politiki ni ukuvuga ko abantu benshi n'abajya bariko baravuga birukanga kuko umenga nticyari n'ikibazo cya politiki gusa ariko hari na bimwe bavuga bati twe tuzi Imana twegende abo bandi sibo cyangwa bemera kutabiko nibaza ko ikintu kihuta rero leta izokora izoba gusubiza bimwe bimwe mu bibanza byabo ku buryo n'ibyo byerekeye amashyirahamwe cyangwa ibyerekeye ibyo kwemera Imana bakabivanga cyane n'ibya politiki nibaza ko nuba ndavuga kuri ibyo ibindi nabyo ni ukuraba ibyihuta bindi cyane ari ukugerageza gusubizamo abantu kugira ngo habe nk'ibiganiro bimwe bimwe bibera ku ngero zihanitse rwose abo mu makaminuza yabo aba mu byo bita think tank yabo cyangwa ahantu bahuriza ibyiyumviro kugira basubire kuraba ingendo ibereye Amerika yo kwisunga kugira ngo iri ibara ryaso kugwa barikirikare bizosubire kubaho mateka
yego nawe ase kuri icyo kibazo nyene ni ikihe mubona Amerika abanyamerika n'amakungu bo kwitega kuri leta nshasha igiye kujaho turavye dufatiye ku vyabaye
ariko kandi tukanisunga amajambo yagiye aravugwa mu gihe cy'ukwiyamamaza jewe no kwitega ko kandi ngira ngo n'amakungu yo kwitega ko intwaro nshasha igiye gukosora ibintu bimwe bimwe vyakozwe ku ntwaro igiye kurangira ariko ubiravye usanga vyarahungabanije imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu cyane cyane ukuntu Perezida Trump yafashe ingingo zo kwidohora mu masezerano amwe amwe leta zunze ubumwe za Amerika zari zaremeye kujamwo nk'ajya amasezerano y'i Paris mu bijyanye no gukingira ikirere ibidukikije n'ayandi icyo ni kintu gikomeye cyane kuko leta zunze ubumwe za Amerika zifite uburemerezi bunini mu bijyanye n'ubutunzi na politiki ku isi ibintu byo gukingira ibidukikije babivuyemwo birashobora guhungabanya n'abandi bose bari babirimwo ako n'akarorero kamwe nafashe hanyuma ikindi niteze ni uko bazoshira imbere cyane kwihweza gukoresha abahinga gukoresha ubuseranguzi cyangwa ubushakashatsi kugira ngo bamenye ibi bintu biri ko biratuma ibintu nk'ibi twaraye tubonye bishika gutyo mu gihe ciwe babikosore kuko bariya abantu batoye Donald Trump ni benshi kandi kuba baramutoye benshi muri bo n'abantu badashobora kwihweza ibintu bagaca urubanza ku gatwe kabo n'abantu bashobora kugira jugement ni ukuvuga yuko hariho ibintu babona kandi bafise ukuntu babibona kandi kuba bafite ukuntu babibona birafite ibisigura rero iyi ntwaro nshasha ngira ngo ntiyosamara ngo yibaze ngo uko Trump ahavuye ngo ikibazo kiraheze hariho maleza hariho ingorane muri sosiyete mu bantu nizera ko bazobifatira umwanya kugira ngo ibituma abantu bamera gutyo babikureho maze mu matora azokurikira tuze tubone hariho gusubira gusekana hagati y'imigambwe izo biri kwirahiganwa no gukoresha amajambo akaze nk'ariya hanyuma muri ubwo buseranguzi bukora nizera ko bizobashikanaho habaho ibintu ngenderwa ko abantu bose baje muri politiki bumvikana ko dusubiye kumva umuntu cyane kubona umuntu akora ibintu biteza urubwa igihugu bigatera n'ubwoba isi yose kujya kuntu usanga hariho utugwitugwi tw'abantu bafise inkubu umenga agomba kubasubiriza igisoda agakomeza agomba kubakoresha ku nyungu za politiki z'umugambwe wiwe kumbure n'iziwe bijya bintu by'ukuri bisubire hasi habeho gukora politiki nyine y'urupfasoni nk'uko twari tubimenyereye gucyo mu matora azokurikira imigambi izoba ihari nibaza ko ijya nyene ibiri isanzwe yiganje izokwiganza no myaka iri imbere imvugo ibe imvugo y'urupfaso ni kurusha ibyo twari tumenyereye.
Emmanuel asubira karavuga ko hariyo malaise ari kuko kuntu abanyagihugu hari ibintu umva bitameze neza bitari ko bigenda neza mu buzima bwabo akumbura ibyo bituma bagirana n'iryo shavu bakabona ko ikibazo kiko giterwa turavuga nk'abo bimukira n'iki n'ikihe kiko gituma haba iyo malaise kuri abanyagihugu n'ikihe bumva ko nka leta igiye kuhaja yokora kugira ngo igabanye iryo shavu ryabo.
Twadushyize cyane kuko naho hatubaye hari ijya mvugo igize iminsi icanishamo abanyamerika ibihe uko byari ko biragenda hariyo ibyatuma abantu bamererwa nabi bahagarara imitima nuwera kuri iki kiza cyonyine cya coronavirus cyari kimaze kugira ngo duhungabanye igihugu. Nibuka mugenzi wanjye ageze kubivuga ati rero ntaba nihenze igihe abanyagihugu baba bafise ibibagoye biroroshe kubashusha umutwe maze ugaca werekana yuko ari ba bandi twebwe abenegihugu dufise bariko barabitera. Iki rero ingaruka zo kuvuga ingaruka nagomba shimikire cyane cyane ku kugene byagiye biriyubaka byagiye birinjira mu mitima mu mibereho y'abanyagihugu abo bamwe bamwe baravuye nyine bagomorwa na Trump maze bakabikoresha no nuko bishitse hakaba imvugo mbi iryanisha naho itaba kuko kugombora kuryanisha abantu si ngombwa ngo biruti ifata cyangwa ngo basuhure natanze nk'akarorero abantu bose barakandika yo kuvuga yuko igihugu ni twebwe igihugu ni si ba bandi. Ni imvugo rero abantu babonye injira wa buhoro buhoro bakayirekerana naho ko hari abaja barambira bosa rero bahamerera amagabo kuvuga twibaza ko n'intwaro ashobora kuzohera ko ikakomeza wa mugambi wa mugenzo nako usanzwe wari usanzwanga icyo gihugu n'ibindi byongera gutyo wa early warning basubire kurekerana ababiva urwanko bataramiye kuri ubu n'amategeko bikenewe agakoreshwa mu buryo bwose. Hariho ikindi cyo kugabura imice mu banyagihugu ijya mvugo ya twebwe abenegihugu nakore ndakivuga n'impaka kubera urabona no mu gihugu c'amavukiro c'u Burundi iyo ndwara irahari nuko hari abenegihugu n'abantu nyagasaba abenegihugu. Iyo rero abategetsi bashasha ba Leta Zunze Ubumwe niyaza ko bafite igikorwa gikomeye cyo guhumuriza cyo gushyigikira abenegihugu bashasha abanyagihugu bashasha kuko nibyo hagwiriye imbukira z'abantu rero kuko b'abazungu ariko birazwi yuko igihugu gishaka kubona n'imelting pot amoko menshi tukaba twari tumaze kubona yuko bisa gukoma gatonya iyo haraye habaye igitero kanaka umuntu arwaye mu mutwe cyangwa yagize mpe ari uwari ubwo mu bwoko bunaka kera kera bagaca batanga kuraba ari abo basangiye ubwoko nyine gukora iryo shami icyo kintu rero cyo gusubira kuremesha imitima y'abanyamerika bakanywanisha biciye na cyane cyane ku gukingira biboneka abo ba baba bagize iminsi bahigwa ntawo zihakubivuga urabona ko nk'abirabure bagize iminsi bicwa n'inyamaswa ku kintu kidafaditse. Icyo ni kimwe mu byo bazokorera ko bazokoresha bazoshimikira ko nako kugira ngo bahindure iyo ngeso mbi ndayite kuko iri iyo bari ihaye irashingimitse. Hari ikintu cyiza cyane mugenzi wanjye yavuze nagomba kugaruka ko cyo gusubira guha ikibanza umutamana ubumenyi science urabona ko Leta Zunze Ubumwe n'igihugu gifite igihagararo kimaze kwikora muri biriya bihuze biganiro ariko amasezerano yo gukingira isi sindagaruka kwa Sheya yavuze kikasubira kuvana na OMS biragira ingaruka mu buzima bw'abanyagihugu bwo ku isi yose. Igihugu rero cya Leta Zunze Ubumwe nibyo kirafise umugenzo uko Leta Zunze Ubumwe ifashe ingingo mu migenderanire biboneka ko kenshi bigora kugira ngo ihinduke ariko kuri iyi ntwaro gukosora ibyagiye bikosheshwe ndavuga gutyo na leta yahitiye ngira ngo ugushaka ko kuhari bizokorora intwaro ya Biden kuko urabona ko ahiriwe ahishize afise amajwi akwiye mu nama nshingamateka hazoba hasigaye ko abyifatamo neza nayo ibikoresho arabifise hanyuma nurangiza ngomba kugaruka
kuri kije kintu cyuko kiratebeyo abanyagihugu bibindi bihugu bo bogozi bwo kwibaza iki o Frederic kunwa rushasha ya Biden ibihugu byinshi uretse bya byifashanyo byo mu byo ubutunzi ibihugu byinshi biritura leta zunze ubumwe iyo bifite ingorane ku nk'abafite intwaro amareta ahohotera abanyagihugu canke ubwoko ningira ngo nizeye nico season fifth nizeye ko intwaro ya Biden izoba ifise izoba yumvira hasi abafite ingorane nk'izo kubera nk'ibihugu kwacu Burundi gipolisi gikoreshwa mu gukurura abanyagihugu ngira ngo uzotabaza leta zunze ubumwe ngira bazohanura bapfunira kaguhe bagenzi baho barunguye Burundi cyangwa ahandi mu buryo bazigenza gutyo bidatiri kuko babonye ko bwa bundi bishobora kushika nabo bikabatera ingorane akatara yo barangira kuri iyi mvugo ya rubanda nyamwinshi koko gutunganiriza igice cya hafi 50% y'abatoye umuperezida adatwara ni kimwe mu byo umukuru mushasha ategereje gukora ariko kugarukana ntaryo kuri rya jambo ngo ni twebwe bene igihugu bari ya sibo ni ikintu gitegerezwa kuzokosorwa izo nazo bigafite bica ingwa mu bikorwa by'imibereho abasosiologa psikologi niyodako ari bo bubahamagawe nayo abanyagihugu b'u Burundi baronse indongo zimara ziko ikurikira
ishobora Pierre Claver twashimike cyane ku karere nka Afrika nikihe abanyafrika akuye mu byabaye nikihe n'ingaruka izihe bishobora kugira ku banyafrika na politike muri Afrika nikihe cyokogwa
yego bibaza ko iyo mubanye ingorane na utangura ukazigira niyo bari nk'umuriro watwo kwaka ukaraba uti mbega wanje bimeze gute umwanya gute bivuga rero yuko Afurika ifite ingendo zibiri ishobora kuraba kimwe ni ukwikosora bibona yuko hariho ibisa nk'ibyo nabo barimo mbere benshi mu bihugu byinshi bya Afurika na kabiri bikunda kuboneka ariko kandi barashobora mbere no guca bavuga bati bo mbere nabo bahora batubwira ko ari bo karorero kurabira ko mbere bameze nkatwe hanyuma bashobora kuvuga ngo wa wundi ndetse ari mu mpene ari no mu ntama hanyuma akavuga ati nzogira ibyo nshaka iyo rero niyo bari ingendo mbi cyane sinda kubivuga ko byinshi nabo bagenzaje barabivuga barabizi ubwo ngo ni ukuvuga rero ndi mu ngendo y'ibya politiki ni ukuvuga ko ikintu cyo n'ikintu kibi kirashobora kuba nk'ikintu cyiza mu buryo umuntu ashobora gufata ingingo zibereye zo gukosora hanyuma kandi amatati ahari n'abantu bahari mu munsi ya politiki muri Afurika cyangwa mu yindi migabane yo ku isi barabe ingene botangura kwiyumvira kubitorera inyishu mbere batangwe gushinga nk'imigwi ivugana nko mu ibanga kugira ngo bashobore kuvugana neza ingene bashobora gutorera inyishu ibibazo bitarayangana bavuga kandi yuko nka Afurika bigenze neza mu intwaro nshyashya igiye kubaho muri Amerika hazoba karyongera kugusubiramo nk'amasezerano amwamye ayo bijya bya AGOA bakunda kuvuga bati igihugu iki n'iki n'igikwije ibyangombwa mu bya demokarasi mu byerekeye hagati y'akazi na muntu hanyuma bakasubira bakagiranira ibiganiro bamwe bakemera kuko mu biganiro byose n'ibyo bya politiki cyangwa ibyerekeye by'ubutunzi kenshi byose biba biri kumwe ayo masike yose iby'imibano iby'ubutunzi ya politiki kenshi biba bifatanye rero hariho ibyemewe byaza gukurikirwa rero na Afurika yabonere akaryo kugukosora bimwe bimwe uko Amerika uko iri uwo munsi naho bavuga ngo hari ibindi bihugu byamaze kuyica ko byerekeye ubutunzi ubushinwa cyangwa n'ayandi mashyirahamwe manini nka BRICS igiye hamwe ubwabo iracyahari kandi iracyakomeye nibaza yuko nta kumera nk'imbeba isibye hejuru ngo sofurowe yatenze ariko wavugana bati reka turabe ikwiye kuba imigenderanire myiza twokora n'icyo twokosora ko naho batabikosoye bizongorana kuko na leta yindi bye ya Amerika hariho umurongo bagenderako hariho ibyo kubahiriza agateka kazi na muntu Amerika n'igihugu kinini gikomeye gifite inzego zikomeye naho bahindura umuperezida si ukuvuga yuko uwundi aje ata igizayo amaprinsipe Amerika yemera yuko uwundi utaba kuri nibaza rero ko ndangiza navuga ko ari akaryo mbere si kuri Afurika gusa mbere ku isi yose kwiga ibikwiye kuba bafatiye kuri ibara ryazo kugwa muri Amerika hanyuma kosoreka bikosoreka genda neza bikazoba neza gusumba
we ashe uhavuga iki ku nikihe nihe ngaruka byagize cyane cyane tuvuge ku karere ka Afurika ni ikigo abanyafurika bashobora kubakura ku byabaye
murakoze aho ngeza kubona hariho ibintu bibiri nyamukuru nuvuga byabaye nk'ingaruka y'ibi byashitse muri Afurika icya mbere byaratumye abantu bakanguka baravuga bati bwa bundi b'abantu bavuga ko ari abigisha ba demokarasi b'intwaro rusange nabo nyene hariho ibibananira hariho ibyo batubarira ariko badakora icyo si ikintu cyiza kuko bica bituma habaho gusuzugura bya byumviro ngenerwa ko bya demokarasi ukamenga kumbure bwa buryo bundi bwo kurongora ibihugu gukoresha ingufu n'ibindi nizo byiza icyo ni kimwe kandi si cyiza icya kabiri harabayeho ugutahura aha rero ni ku bantu bamenyereye kwihweza kugira umwihwezo w'ibiba mu isi harabayeho ugutahura kugukenerwa kw'inzego zigenga mu by'ukuri naho ibi bintu byashitse hari ikintu cyiza byagaragaje si ibihugu byose byari kugenda kugera hari ahantu iyo bikagenda kujya byari biheze Trump yari kwiyongera ikindi kiringo naho byari byagaragaye ko atatowe murabizi hariho igihe bihe twumva ngo urongoye ijya rwego rugeze amatora ngo ashikirize ivyavye mu matora ngo akikijwe n'ingabo z'igihugu ngo n'ibiki habayeho ibintu byo kumutera ubwoba n'ibindi hariho byashitse muri Afurika rero ibi byabaye muri Amerika byarerekanye yuko naho byashitse bikabagora hari aho batarenga inzego zabo urabona yuko zihagararira amategeko kandi umuntu niba mutinya ngo nuko ari umukuru w'igihugu iyo yarenze itegeko urabona ko ari ahantu bahagarara bahaguruka bakavuga bati ibi ibyo no kubona ujya mukuru wa w'ishyirahamwe Twitter yarahagaritse urubuga umuperezida ahora akoresha perezida wa Amerika kandi ari umuntu asanzwe atafise ubutegetsi kana ubashakana kamuburongozi bw'igihugu irerekana yuko hariho uburimbi batarenga naho bibagora icyo rero ni ikintu cyiza cyerekana icyiza cy'intwaro ya demokarasi uko gutandukana kw'inzego iyo urwego rumwe runyereye ntiruca ruhitana ibintu byose ngo biyangare hari ahantu rudashobora kurenga kubera habasanzwe ubwo bwigenge icyo ni ikintu cyiza nifuza cyane ko abanyafurika twigira ko ariko kiriya cya mbere naco tukubona kumenga bwa buri demokarasi nawe nyene nta byayo cyagize ingufu nyinshi kurusha iki cya kabiri icyo mpereje ko
nawe Emmanuel kuri icyo kibazo nyene niyo ngaruka ubona byagize mu makungu na cyane cyane tuvuge Afurika ni kintu Afurika ishobora kuhakura ku byabaye
twanze mbona ko ikigo gikuru ingaruka ni uko abanyafurika benda kuba barabonye aho akamaro k'ingabo k'igisirikare kikurikira amategeko kidakurikira umutware kikorera igikorwa cy'ukuntu uvuga ngo ikicukuza yuko ibararigwa ndashimikira cyane cyane kuri iryantoze n'irya baruwa abasirikare abantu bahoze barongoye ingabo muri leta zunze ubumwe bashika ku icumi ntabanihenze bashikiza umukuru w'igihugu n'ibyo ntibari bakirongoye intuze izo nzego ariko ni ikigo gikomeye ku banyapolitike hirya no hino baba bagifise agatima kuko babonye bigoranye baca bikora ku ngabo kugira ngo zibafashe gutegeka abanyagihugu gukora ibitari bigenewe gukorwa kirya rero niyaza ko ku bwanje kizoba ari icigwa gihambaye ibihugu gifise abategetsi kurumbura ko gukoresha nabi inzego z'igisirikare cya kabiri kubona ntarangiza ngaho mukuru w'igihugu amaze gukebukwa n'abahitiye barongoye igisirikare, ni ukuvuga ko bari bamugaruriye hasi kuri bya bindi yaragize iminsi avuga ati ntutsenye ingabo zikadushyigikiye canke ziradutahura. Ni ukumwamira hakiri kare ataranarota agerageza gukoresha izo nzego gutyo. Ikindi nibaza Abanyafurika n'ibindi bihugu n'abashaka nibaza bazorabira ko ni uko hagera igihe intwaro ugasanga yibyariye ndabivuge gutyo akaziri, kuko umuntu ashika mu biro mwamushyizeho neza hanyuma bwasha kabiri akaba yahindurira cyangwa akagenda akayombekera gukora ibishobora gukwega akarambara. Kubona rero zijya nzego za Leta Zunze Ubumwe naho za zikanguye zibutse kwifuka bukeye zikagira ziti ibi birakwiye ndetse n'icyigwa nkinaze yuko mu bihugu bitari byo baba byari bifisimwe n'izo ngorane bagira bati kibi si uguteza kibi no kugumayo. Ni ukuvuga ko kujya ku ntu rero inzego zitanye zagize ati cyobura umukuru w'igihugu asikeho kizo bicigo bikomeye abantu bashobora kurabira ko nshobora kuvuga.
Yego, ngarutse kuri we Asher, ikintu wavuze gikomeye wabuze kijyanye ukuntu umutegetsi aba yitwara karakteri yiwe mwanonoso ibyerekeye ubuyobozi ni ikintu gikomeye cyane. Iyo karakteri muyidefinisha gute, muyivuga gute karakteri mubona ikwiye y'umutegetsi?
Karakteri nziza ku mutegetsi ikwiye kuba muri rusange ari karakteri yubakiye kukubahiriza icyo wemeye, kandi cyo mu by'ukuri si ikintu umuntu ahabwa n'uko abaye umutegetsi. Riba ijambo ritse mu Kirundi kuba umuntu w'ijambo, ugiye hajya imbere ugafata namba ufata ibwirizwa shingiro n'idrapo cyangwa n'igitabo kanaka cyeranda ukarahira. Umuntu aba akeneye kugira uwo mutima wo kubahiriza ikintu yavuze, n'igihe yoshika imbere agasanga kinyuranye n'ibyo yipfuza, kinyuranye n'inyungu ziwe, aho kurenga ku ijambo ahubwo ugafuma uvuga uti numva ntagishoboye gukora ibi bintu, ugatanga imihoho. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ku barongozi, kuko murabona yuko imbere y'uko bazezwa amabanga barabanza bakarahira, ariko ubushobozi bwo kubahiriza indahiyo ntibabuhabwa n'ajya amajambo bavuga, babuhabwa n'uwo muco mwiza baba basanga ni nko kubahiriza ijambo baba batanze. Hanyuma ikindi cya kabiri mu bigize karakteri y'umurongozi mwiza ni ugushyira inyungu z'abarongoye imbere y'iziwe. Burya umuntu yikunda, umuntu ari egoyiste selfish, kugeza aho yumva yohonyanga inyungu rusange kubera ivyiwe, uwo muntu ntabakwiye kuba umurongozi, kuko abaye umurongozi ashobora gukwegera ingorane abantu benshi cyane. Ni ukuvuga b'abantu arongoye, mbere dufashe nka Amerika, igize ingorane bihungabanya isi yose kubera inyungu tanaka yifitiye. Murabona ujya mu perezida ni umudandaza, kandi muri uko kudandaza biragora ko yemera yuko ibikorwa bizatunga bikorwa bitambura ikirere. Hari ukuntu umeka inyungu ziwe mu bijyanye n'ubudandaji yarazirutishije inyungu z'isi yose washaka, ariko kumbure hariho ibindi nuba ntatahura mugabaho naho ngeza kubona. None rero umurongozi mwiza ni umuntu iyo inyungu ziwe zisekanye n'inyungu za benshi yemera guheba inyungu ziwe ku neza inyungu za benshi. Hanyuma icyanyuma akwiye kuba umuntu ahanurwa. Hari igihe umuntu aba intagondwa, iyo ashize ntihagire uwukurayo, iyo ashize heza ni byiza, mugabo nta muntu yamari mu vyiza ibihe byose umuntu arihenda. Iyo rero umurongozi afise uwo mutima wo guhanurwa, biroroha yuko yigarura bitabanje kuja mu bintu birebire cyane ngo hagire ibibanza gupfa, kuko nk'uko mugenzanje ahejeje kubivuga mu by'ukuri Trump yahindukiye kubera bajya abasirikare bimwe mu byabiteye banditse rya baruwa bakamwumva akabimumenyesha. Iyo akaza kuba umuntu ahanurwa kare, sivuga ngo ntahanurwa mu by'ukuri no ndamwinjiriye, ariko hari amajambo yabwiwe, hari impanuro zatanzwe imbere ubona yuko yirengagije. Iyo akazubahiriza ibiba byarashyitse hariya byashyitse. Reka ngarukire kuri ivyo nyamukuru, hariho n'ibindi byinshi, ariko umurongozi afite ivyo aho ntihashobora kuba umurongozi mwiza. Ibindi arashobora kwifashwa n'abahanuzi biwe kumbure bagafasha kugorora.
Ndabashimiye abatumire ko tuganira mu kiganiro muri Sanga. Yari Pierre Cave Nsengiyumva akurikiranira hafi bya politiki, hari Professor Asher Niyonizigiye yanonoso ivyerekeye ubuyobozi, akaba yigisha ibijanye n'ubuyobozi kuri Kaminuza International Leadership University i Bujumbura mu Burundi, na Emmanuel Nkurunziza muhinga mu vyereke kwihweza imvugo ari mu gisagara ca Toronto muri Canada. Turakore rero tuganira ku vyabaye ngaha muri Amerika aho habaye gitero ku nyubakwa y'inama nshingamateka ya Amerika ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye. Ni ingaruka ivyo vyagize ku makungu na cyane cyane akarere ka Afrika n'ivyigwa bishobora kuvamwo. Ndabashimiye cyane batumire kuri iki kiganiro, murakoze.
Murakoze.